Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ryikoshikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa 3 tariki 19 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2014. Muri kumwe na Frederic Nkundikije
na Edir Rwema. Nanjye ndabasuhuje mbaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni Samuel n'igice ibujumbura ni Kigali.
Nuko musaba guhagarika imyigaragambyo mu bwigenge bwanyu, kuko ntabwo bi making a sense kuba mutangiye kumva ibintu bifatika birimo isesengura, hanze hakaba hari n'indi pressure.
Uyo ni Fred Muvunyi, umuyobozi w'urwego rw'abamenyesha makuru rwigenga mu Rwanda, ubwo yari imbere y'abacamanza kugenzura imigenzo igihe ariko muri BBC bariko baraba urubanza rwabo. Iyi nkuru hamwe ico kimwe n'izindi nkuru turazibashikiriza mu kanya kari imbere.
Ikaze nanone mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Lieutenant Colonel Isaac Zida wari warigaruriye ubutegetsi muri Burkina Faso nyuma y'uko Blaise Compaore yeguye kubera igitutu yashyizweho n'abaturage bamushinjaga gushaka guhindura itegeko nshinga agamije kugundira ubutegetsi, yagizwe minisitiri w'intebe mushya w'agateganyo w'icyo gihugu. Ibibaye nyuma y'uko Michel Kafando wigeze kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu arahiriye kuyobora by'agateganyo Burkina Faso. Umuryango wa Afrika yunze ubumwe wari watangaje ko uzafatira Burkina Faso ibihano niba igisirikare kitarekuye ubutegetsi. Ntacyo uravuga ku itorwa rya Colonel Zida. Itegeko riteganya ko abayobora leta y'inzibacyuho badashobora kwiyamamaza mu matora azakurikira inzibacyuho. Icyemezo cyo guhitamo Kafando cyafashwe n'abanyapolitiki, sosiyete sivili, abakuru b'amadini, abayobozi b'imiryango gakondo n'intumwa z'abasirikare nyuma y'inama yabahuje kugira ngo bumvikane ku izina ry'umukuru w'igihugu. Biteganyijwe ko perezida na minisitiri w'intebe bagomba kumvikana kuri guverinoma nshya izabigizwe n'abaminisitiri 25. Kafando w'imyaka 72 yigeze no kuba intumwa ya Burkina Faso mu muryango w'abibumbye, akaba asimbuye ku mwanya w'umukuru w'igihugu Compaore wayoboye Burkina Faso imyaka 27.
Umutegetsi yakorera ibanki y'isi yose yavuga ku kiza cya Ebola kitazogira ingaruka mbi cyane ku bihugu byo muri Afrika murengero ku byerekeye ubutunzi, nk'uko byari byatangajwe mbere ngo kubera hakozwe twigoro dukomeye two kugwanya icyo kiza. Francisco Ferreira, umuyobozi wa departement yo mu ibanki y'isi yose ijejwe intara ya Afrika, yatanze ikiganiro umunsi ku gatatu ari mu gisagara cya Johannesburg mu gihugu cya Afrika y'Epfo, akaba yavuze ko amafaranga azokoreshwa mu gutuza kiza cya Ebola azoba ari hagati ya biliyoni 3 na biliyoni 4. Mu kwezi kw'icumi ibanki y'isi yose yari yatangaje ku ruhombo ico kiza cya Ebola kizotera ibihugu byo muri Afrika murengero ruzoharurwa muri biliyoni 32, ngo mu gihe ico kiza cyo tandukira ibindi bihugu kivuye muri Guinea kikaja muri Liberia na Sierra Leone, ibihugu bitatu bisinzikajwe n'ico kiza. Umushinga na Ferreira yavuze ku twigoro two kuza iyo ngwara gutandukira ibindi bihugu byo muri Afrika twagenze neza. Igihugu cya Senegal hamwe n'igihugu cya Nigeria byaratangaje ko iyo ngwara yadutse yamara kuva icyo gihe haramaze gutangazwa ko iyo ngwara yaranduranywe n'imizi muri ibyo bihugu. Igihugu cya Mali muri iki gihe kiriko kiragerageza guhagarika iyo ngwara yabonetse ku bantu bakeye cyane. Mu ndwi iheze ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe amagara y'abantu byaratangaje ko igitigiri cy'abantu bahitanywe n'iyo ngwara ciyongereye gatoyi. Ivyo biro bikaba byaratangaje ko abantu 577 bahitanywe n'ico kiza, ku bantu 14,413 banduye iyo ngwara ku isi hose.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahagurutse i Washington yerekeza mu ruzinduko rw'iminsi itanu ku mugabane w'Uburayi na Afurika. Umuyobozi mukuru muri Presidency ya Amerika yavuze ko Biden azagirana ibiganiro n'abayobozi mu gihugu cya Ukraine, aho biteganyijwe ko azagaragaza impungenge za Amerika ku ruhare rw'Uburusiya mu kubangamira amasezerano y'agahenge yasinywe hagati y'inyeshyamba n'igihugu cya Ukraine mu kwezi kwa cyenda. Uyu muyobozi yavuze ko Uburusiya butigeze bugerageza gushyira mu bikorwa ibikubiye muri ayo masezerano birimo gukura ingabo zabwo muri Ukraine no guhagarika kohereza abacyanshuro kujya kurwana muri Ukraine. Amerika ikomeza ivuga ko Uburusiya bwanze kwemerera abagenzuzi mpuzamahanga kugenzura imipaka hagati y'Uburusiya na Ukraine. Muri Ukraine biteganyijwe ko Biden azayobora inama ku kibazo cya ruswa n'ivugurura ry'amategeko bigamije kubaka igihugu kigendera ku mategeko. Biden azasura kandi Turukiya na Maroc.
Perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin na uyu munsi ku gatatu yatangaje ko igihugu cyiwe cyifuza imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze kubahana. Atangaje amajambo umunsi umwe nyuma yaho aregeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko zishaka gushyira hasi igihugu cy'Uburusiya. Mu ijambo yashikirije igihe yari mu birori byo kwakira abatetsi bashasha baserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'Uburusiya, umushyanya Putin yavuze ko igihugu cy'Uburusiya cyiteguriye kugira imigenderanire nyayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaze ku nyungu ibyo bihugu uko ari bibiri bisangiye imigenderanire ihagaze ku burenganzira bungana hamwe no kutisuka mu biraba ikindi gihugu. Yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'igihugu cy'Uburusiya bifise uruhara ruhambaye rwo kubungabunga amahoro n'umutekano makungu hamwe no guhagarika ibintu byose bishobora kugiramira amakungu. Ambasaderi mushasha mu gihugu cy'Uburusiya serukira Amerika John Taft yari muri abo batetsi b'ambasaderi bashasha bariko bashikiriza perezida w'igihugu cy'Uburusiya impapuro zibagena mu mabanga yabo. Ejo ku munsi wa kabiri umushyanya Putin yabwiye abanyagihugu bamushyigikiye ari ku murwa mukuru Moscow ko Leta Amerika iriko iragerageza gushyira igihugu cy'Uburusiya mu kwaha kwayo kugira ngo itore inyishu z'ibibazo byayo ibanje gupfukamika igihugu cy'Uburusiya.
Mu gihugu cya Iraq umwiyahuzi yiturikije mu karere ka Kurdistan ahitana inzira kanengane nye mu majyaruguru y'igihugu. Iki gitero cyabereye hafi y'inyubako za guverinoma cyanangije bikomeye ibikorwa byinshi. Kugeza ubu nta muntu cyangwa umutwe runaka wari watangaza ko ari wo wabigizemo uruhare. Ingabo za Iraq n'abarwanyi b'abakurde bamaze iminsi barwana n'ingabo z'umutwe w'intagondwa za Islamic State. Imibare y'umuryango w'abibumbye igaragaza ko abasivili barenga 13 n'abasirikare bamaze kugwa muri iyo mirwano muri uyu mwaka wonyine.
Muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Abatetsi bo mu gihugu cy'u Faransa batangaje ko hari uwundi mu Faransa gira kabiri ari kuri video y'abagwanyi bariko barerekana ukuntu umunyamerika akorera ishirahamwe ritabara imbabare yaciwe umutwe hamwe n'ukuntu abasirikare b'abanyasiriya 19 baciwe imitwe. Perezida François Hollande uyu munsi ku gatatu yatangaje igihe yari mu gihugu cya Australia ko abafaransa babiri bari muri iyo video yashikirijwe n'umurwi w'intagondwa z'abayisilamu Mr. ISIS ariko nta bisobanuro bisumbaho yatanze. Abantu bariko baratohoza ayo makuru bavuga ko uyo mugabo agira kabiri ari mu Faransa afite imyaka 22 aba muri quartier yo ku murwa mukuru w'u Faransa Paris yagiye mu gihugu cya Siriya mu mwaka uheze. Ku munsi wa mbere abatetsi baratangaje ko uyo mugabo wa mbere ari kuri iyo video yitwa Maxime Hochard nawe nyene afite imyaka 22 kandi yagiye mu gihugu cya Siriya mu mwaka uheze.
Iyi ni gahunda radio yacu kuri radio Ijwi rya Amerika tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose 88.3 n'ibice bitatu FM no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.com.
Ikaze rero mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda urwego rwashizweho ngo rusuzume imikorere ya BBC rwatangiye imirimo yarwo humvwa abatangabuhamya ku ikubitiro humvizwe umutangabuhamya Fred Muvunyi umunyamakuru akaba n'umuyobozi w'urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura Muvunyi yabwiye urwo rwego ko iyi filimi yagaragayemo amakosa menshi ariko bitavuze ko BBC itafatirwa mu ndererwamo mbi y'iyi filime kuko hari ibindi byiza iki gitangazamakuru cyakoze mu gihe harimo gukurikiranwa icyo kibazo Muvunyi yasabye ko imyigaragambyo ikorwa yamagana BBC yahagarara kugira ngo uru rwego rubashe gukora rwisanzuye iki cyifuzo cyanashyigikiwe n'abagize iyi komisiyo iyobowe na Bwana Martin Ngoga n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboy
Atangiza ubuhamya bwe Fred Muvunyi umuyobozi w'itangazamakuru ry'igenzura mu Rwanda yabwiye urwego ko bo nk'urwego rw'itangazamakuru rw'igenzura batandukanye ibintu bibiri imisesengurire ya filime Rwanda Untold Story yasohotse kuri BBC 2 ndetse n'icyemezo cyafashwe nyuma cyo gufunga BBC gahuza miryango yasobanurira urwego amwe mu makosa yagaragaye muri iyi filime Fred Muvunyi avuga ko uyu munyamakuru busanzwe ari umuhanga bityo ibyo avuga bikaba bigira uruhare mu kumenyekana Fred Muvunyi yabwiye uru rwego ko uyu munyamakuru filime ye uburyo ikoze budakurikije amahame y'umwuga w'itangazamakuru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura avuga ko muri iyi filime hagaragaramo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi akagira inama uru rwego ko rwanashyira imbaraga mu gukurikirana mu nkiko ubwo uyu munyamakuru wakoze iyi filime kurusha uko byasesengurirwa mu rwego rw'itangazamakuru mu byo Fred Muvunyi yagaragaje nk'ibidatunganye yatanze urugero rw'aho uyu munyamakuru avuga imibare y'abapfuye muri jenoside ko apfuye abatutsi 200,000 ngo kuko bari basanzwe ari 500,000 kandi hakaba hararokotse 300,000 muri iyi filime wayikoze akavuga ko ubwo abapfuye ari abahutu bangana n'800,000 Fred Muvunyi akavuga ko iyi mvugo ihakana ikanapfobya jenoside kuko imibare leta y'u Rwanda yatangaje ivuga ko hapfuye abatutsi barenga miliyoni ndetse n'umuryango w'abibumbye ukemeza jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda Fred Muvunyi yavuze ko uyu munyamakuru yahaye ijambo abantu bamwe batavuga rumwe na leta y'u Rwanda ibi kuri Fred Muvunyi akavuga ko uyu munyamakuru yabogamye Fred Muvunyi yasabye iyi komisiyo kuzaha ijambo uyu munyamakuru Jane Corbin ndetse na BBC mu buryo bwo kubahiriza ihame ryo guha ijambo abarebwa n'ikibazo Fred Muvunyi akaba anasaba iyi komisiyo kutirengagiza ibindi byiza BBC yaba yarakoze mbere
ntabwo dushaka gukuraho BBC icyehu cyangwa se icyasha tuzi neza yuko BBC umunyamakuru wayo ari nayo wabaye wa mbere ubwo jenoside yakorerwa abatutsi yabaga niwe muntu wa mbere wabanje kuvuga yuko mu Rwanda harimo gukorwa jenoside bitangazwa kuri BBC nidufata igihari uyu munsi ngo twibwire yuko cyabaye ihame ariko igitangazamakuru cyose cyaba kibibona ikindi dusaba iyi komisiyo nuko musaba guhagarika imyigaragambyo ubwigenge bwanyu kuko ntabwo bi making a sense kuba mutangiye kumva ibintu bifatika birimo isesengura hanze hakaba hari n'indi pressure nge mfata yuko ari amaranga mutima
iyi komisiyo nyuma yo kumva ubuhamya bw'uwatumiwe abagize komisiyo bahasa ibibazo uyu uhagarariye itangazamakuru ry'igenzura mu Rwanda bagenda basimburana uko ari batanu uyu ni Evode Uwizeye Imana wabazaga Fred Muvunyi
hari ibintu mwabonye mu bishya bitavuzwe bidasanzwe bivugwa n'abarwanya leta cyangwa se bidasanzwe bivugwa n'abandi bantu wenda biyemeje kujya mu murongo w'abanegasiyoniste ikintu gishyashya mwabonye mu nikihe
ntekereza yuko igisubizo cyiza muzagihabwa n'uwayihaye inyito yaba ari giye bampaye akazi cyo korora wenda ndabivuga nkanjye ariko noneho nkamuvunye nari kuyita Kagame's Untold Story ariko ubona na yite percent ari Kagame ikindi wenda igishya kirimo nuko ni package uburyo bayipackaginze nibwo bwa mbere abantu bayipackaginze nawe ibindi bivugwamo ibyinshi narabyumvise
Fred Muvunyi yanasabye abantu bose ko ibirimo gukorwa byose abantu bayifata kimwe nta ukwiye kumva ko ari umunyarwanda kurusha undi
intambara yabihariye ariyo yose nuko abantu badakwiye kwibwira yuko aribo bakunda igihugu kurenza abandi kuburyo hari abumva yuko ari abantu babi mu gihe hagaragaye igitekerezo gitandukanye turasaba rero yuko abamenya yuko n'abanyamakuru mu Rwanda bababajwe na jenoside yakorewe abatutsi no mu mahame yacu igihe tujya kubikora turabizirikana tugashingira kuri itegeko nshinga tukanashingira ku mateka.
Ku gicamunsi iyi komisiyo yumvise umunyamahanga Frederic Guruba ukomoka mu gihugu cya Uganda ngo akaba ari umuhanga mu bya politiki, yabwiye akanama kwifira imirimo y'ibipfo bya genocide, avuga ko ibitangazamakuru byo mu bihugu byateye imbere byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika byandika amagambo ku bihugu bikenye bidashobora gukoresha mu bihugu byabo. Gahunda yo gukomeza kumva abatangabuhamya irakomeza kuri uyu wa kane, gusa ababazwa ntabwo babazwi bamenyekana ari uko bageze mu cyumba iyi komisiyo ikoreramo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuva kiza cha Ebola giteye mu bihugu bimwe bimwe byo muri Afrika murengero kiramaze guhitana ubuzima bw'abanyagihugu barenga 5,000. Mbega ingaruka ku byerekeye ubutunzi ico kiza kizogira muri ibyo bihugu nizihe? Reka dutega amatwi Professeur Leonce Ndikumana yigisha muri kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amherst University, mu ntara ya Massachusetts, mu kiganiro hahaye mwezi wacu Fidele Niyongabo.
Urakoze cyane, nkashaka kuramutsa ariko baratwumviriza iki kiganiro kirakenewe gose. Ica mbere na mbere gihe imbere yuko mvuga tuganira ibyerekeye ingaruka y'ico kiza cha Ebola, cyo nibaza ko twoteza kuvuga nuko Ebola yerekanye cyane ibintu twibwa turavuga iminsi yose yuko ibihugu byo muri Afrika bikenye gose mu byerekeye amagara y'abantu. Nico gituma ubona ico kiza aho catera abantu ntaho birukira, nta bitaro bari bafise, nta baganga bakwiye bari bafise, ntabaforomo bakwiye bari bafise. Ikindi nacu gasanga ubwa mbere ntibamenya ibibashikiye n'abari gushobora gukizwa bakaza gushika kwa muganga kabaye. Uravye rero niki kwereka yuko iyo Ebola ari indwara, ni indwara n'ivyo mugabo ni signe ya sous-development. Kuko uravye muri Liberia no muri Sierra Leone batubwira yuko abantu bashaka kuri 5 kuri 7 muri 10 bafashwe n'ico kiza barapfa. Mugabo uravye abagwariye mu bihugu biteye imbere ari ngaha muri Amerika ari Buraya ni bake cyane, bikwereka neza yuko ico kiza kirashobora gutorerwa inyishu. Mugabo icerekana yuko biriya bihugu abantu bariko bicwa n'ubukene, zingwara ibica bicwa n'ubukene bw'igihugu kitashobora kuronka ibitaro n'abavuzi bakwiye kugira ngo bafashe abo bantu. Ikindi nacyo ico bambajije rero yuko ingaruka y'ico kiza, abahinga baramaze kugera gutangura guharura ingaruka z'ico kiza muri ibyo bihugu, baramaze kubona yuko ubwa mbere na mbere ico kiza kizohungabanya ubutunzi bw'igihugu, kuko abantu ntibariko barakora, ntibariko bararima, imigambi yarahagaritse kubera abantu baragwaye, abantu nabo bariko bagwaza abagwaye. Ikindi nuko ibyo bihugu urabona ubu kujayo biragoye, indege zarahagaritse, n'abagenda n'abagiye gufasha, no kuvuga yuko ubucuruza bizohomba cyane mu byerekeye ubucuruza n'ibyerekeye investis. Ibyo ntibizogira ingaruka mbi ubu gusa, bizogira ingaruka mbi no mu myaka iza, kuko mwimba utari kurongerezwa ubu uye ubucuruzi wabo utari ko buragigwa, investis maze utari ko ziraza, bizotuma yuko umwimbu w'uyu mwaka uzoba muke kandi n'umwimbu w'imyaka ikurikira uzoba muke cyane. Ikindi nuko ingaruka mbi ntizoba kuri ibi bihugu bibiri gusa, izoba no muri ryarejo yose kubera ubucuruza byari bisanzwe bifitaniye n'ibyo bindi bihugu.
Mwariko murabivuga ko biterwa n'ubukene no kubura uburyo buhagije muri ibyo bihugu. Umuntu afashe akarorero nk'ibihugu bibiri mu karere ko muri Afrika mu burengero nka Nigeria na Senegal byashoboye kwigizayo ico kiza muri uyu mwanya, nikihe kitagenze neza ku bihugu nka Sierra Leone, Liberia na Guinea muri make?
Ico nico cerekana yuko iki kiza cyatangwe muri Sierra Leone na Liberia, igituma hapfu y'abantu benshi muri ibyo bihugu. Bwa mbere na mbere nuko abantu batamenya ibiriko birabashikira. Ica kabiri nuko urazi ko ibyo bihugu bibiri Sierra Leone na Liberia biri mu bihugu bikenye bya nyuma byo muri Afrika kubera ari ko bihugu byaciye mu ngwano. Ibihugu rero biciye mu ngwano usanga ibitaro, amaklinike arasamburwa cyanke ugasanga kenshi hagira imiti, abakozi bakaba bake. Nicyo gituma nko muri Nigeria cyangwa muri Senegal kubera bateye imbere kurusha Liberia na Sierra Leone, bakaba bafise guverinoma zari zarabonye ibyabaye muri Liberia, bakaba barashoboye no kwitegura igihe Ebola yadutse igafata abantu bakeye hariya. Leta yarashoboye guca yiyoroganiza irayihagarika idateye mu zindi ntara muri ibyo bihugu. Ibyo rero byerekana cyane yuko ibihugu bironse uburyo Ebola barashobora kuyitsinda ntihonye inganda nk'uko iri kwiragira muri Liberia no muri Sierra Leone.
Professeur Leonce Ndikumana na Fidele Nyugabo, murakoze cyane rwose.
Samoya ni minota 50 mu Rwanda no mu Burundi. Tubibutse nshuti mwese ko mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mumaze iminsi mubikurikira, mu Rwanda hakomeje isiganwa ry'amagare bakunze kwita Tour du Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda mu Rwanda yakurikiranye uko iryo siganwa ryagenze uyu munsi.
Umunya Eritrea Dawit Haile niwewe wukanye intera ya Musanze Muhanga mwisiganwa rizenguruka igihugu Tour du Rwanda. Igihe yakoresheje muri iyo ntera irecya n'ibirometero 127 n'igice na amasaha 3 iminota 30 n'amasegonda 38. Yakurikiwe n'umunyarwanda mu ikipe ya Karisimbi Jean Bosco Nsengimana. Thomas Teretaz mu ikipe ya Meuble de Carte mu Busuwisi yaje ku mwanya wa gatatu. Uyu munsi w'isiganwa waranzwe n'impanuka mu basiganwa, kuko bamwe muri bo barimo na Valence Ndayisenga w'umunyarwanda baguye bari hafi kugera ku murongo usoza. Nubwo yagize ibyago akitura hasi, ariko uyu Valence Ndayisenga wo mu ikipe ya Karisimbi niwe ukicaye ku mwanya wa mbere muri rusange, akurikiwe na mugenzi we Jean Bosco Nsengimana, wa gatatu nawe akaba umunyarwanda Joseph Biziyaremye bakinana muri Karisimbi. Aho iri siganwa rigeze hateye amatsiko. Umwe mu banyamakuru b'imikino mu Rwanda arasobanura uko abona Tour du Rwanda y'uyu mwaka.
Nitwa Patrick Barugira, ndagushimiye cyane Claude kuba untumiye ku Ijwi rya Amerika. Irushanwa muri rusange rigeze aharyoshye, none ariko ni indyankuru rye, kuko hari u Rwanda ku ruhande rumwe rushaka kubira inkoko iri wabishonda umukara, akabiri igihugu cya Eritrea cyo kimaze kuba ubukombe kiri ku mwanya wa kabiri ku rwego rwa Afurika, baje gutwara Tour du Rwanda barashaka nko bagira ikirenge mu cya Tecrimanot. Eritrea, u Rwanda tutibagiwe ibihugu nka Maroc bifite abakinnyi bakomeye. Maroc nicyo gihugu cya mbere mu mukino w'amagare ku mugabane wa Afurika gifite ikipe y'abahangaha. Afurika y'Epfo nubwo bazanye ikipe idakanganye, ariko n'ubukombe buri gihe muri uyu mukino w'amagare hano ku mugabane wa Afurika ni irushanwa rigeze aharyoshye kandi rikomeye, kubera amakipe akomeye yaryitabiriye. Hakaba harimo kandi ikintu cya suspense, kugeza ubu umunyarwanda aratwara etape, ejo umwe Eritrea akayitwara. Gusa ibiri amahire ni uko kugeza ubu mayo jaune kuva Tour yatangira icambawe n'abanyarwanda. Jean Claude,
intera igomba gukurikiraho ni ya Muhanga Rubavu, abasiganwa banyuze mu ngororero. Ni urugendo rw'ibirometero 138. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandinda. Tukiri mu makuru y'imikino, uyu munsi imikino yo guhatanira tike yo kuzakina imikino ya nyuma y'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu yakomeje uyu munsi. Mugenzi wacu Etienne Karakizi yakurikiranye iyo mikino, tukaba turi kumwe hano muri studio. Etienne, byifasha bite?
Edi n'abatwumva, mbanze babwire ko irushanwa rizatangira tariki ya 7 y'ukwezi kwa mbere, rirangira tariki ya 8 y'ukwezi kwa kabiri umwaka utaha, ni 2015. Guinea Equatorial yemeye kwakira rero irushanwa mu cyumweru gishize, mu gihe ikipe n'igihugu cya Maroc cyari cyanze kuryakira gisobanura ko gifite ubwoba bw'icyorezo cya Ebola. Guinea kandi ubwo yahise ibona uburenganzira bwo gukurikirana imikino ya nyuma, kubera ko ari cyo gihugu kizakira irushanwa. Imigini ya Guinea izakira irushanwa harimo Malabo, Bata, Mongomo na Ebebiyini. Malabo na Bata tubibutse byakiye imikino ya Afurika mu mwaka wa 2012. Noneho mu cyiciro cya nyuma cy'imikino yo kubona tike uyu munsi, Edi nk'uko babibazaga mu kanya, mu mukino urangiye mu kanya, ikipe ya Cote d'Ivoire imaze kunganya n'iya Cameroon ubusa ku busa. Umukino waberaga muri Cote d'Ivoire mu mujyi wa Abidjan, bivuze ko amakipe yombi yahise abona tike yo gukomeza. Mu yindi mikino yarangiye, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatsinze Sierra Leone ibitego 3-1 Ghana. Mu bwo tuvugana kandi umukino warimo, yari imaze gutsinda ikipe ya Togo ibitego 3-1 umukino uri hafi kurangira. Ubu tugezeho kandi imikino byitezwe ko ikipe ya Uganda ikina n'iya Guinea, Algeria igakina na Mali mu masaha make imbere. Kandi mu yindi mikino iteganijwe harimo uhuza Afurika y'Epfo na Nigeria. Algeria irakina na Mali, Niger ikine na Mozambique, Burkina Faso irakina na Angola, Cape Verde ikine na Zambia, naho Tunisia irakina n'ikipe cy'igihugu cya Senegal.
Etienne urakoze cyane gusa twabwira abatwumva ko umukino wa Zambia na Cape Verde warangiye Zambia itsinze igitego kimwe ku busa, Niger na Mozambique biranganya kimwe kuri kimwe ku minota wa 90, Guinea imaze gutsinda Uganda ibitego bibiri ku busa, naho imikino Ethiopia yanganyije na Malawi ubusa ku busa, Mali imaze gutsinda Algeria ibitego bibiri ku busa.
Ebanywa nyumira radio ijwi rya Amerika barabandaje kutwandikira bakoresheje uhingangaruka na bumenyi ari kariko nabakoresha uburyo bwa Facebook. Mugenzi wa Choriana itanishaka yadusomeye bumwe muri ubwo butumwa, tumutega amatwi.
Urakoze Frederic Nkundikije nawe Edigwema ku bakunzi bacu b'umupira w'amaguru. Mu kanya gaheze twamenyesheje ko hariko haba umukino w'umupira w'amaguru w'igikombe cya Afrika ariyo Coupe d'Afrique des Nations, hakaba ariko hakina ekipe ya Côte d'Ivoire na Cameroon. Twabibamenyesheje uwo mukino ugize mu gice cya kabiri, umukino ukiri ubusa ku bundi. Tubaza abanywanyi bacu kuri Facebook uwo bibaza ko yari gutsinda. Mugabe Robert yavuze ati, ndashimira umunyamakuru abatanga aya ma updates. Urakoze Robert, nkuko nabikumenyesheje kuri Facebook ni Oriane Tangishaka yabashikirije ayo ma updates nkuko bivuga, ayo akabara makuru yihuta, ariko nabamenyesheje kandi ko n'iyindi misi bagenzanje babigira uko nyene. Twizeye Imana Thomas we yavuze ko haza gutsinda utavyukiye ibumoso. Joseph Habimana we yabajije ati, ubwo se ntizaniganye, haratsinda umuhanga. Mutwa Javan yavuze ati, zose ziranganya. Salgado Emi yavuze ko ari Côte d'Ivoire. Jean-Marie Vianney Karimunda yavuze ati Cameroun irabikora. David Ategekimana yavuze ngo Cameroun iraza gutsinda kuko tuyiziho abakinyi b'abahanga ku buryo niyitwara neza uwo mukino ishobora kuza kuwutsinda. David King we yavuze ati ntiwomenye uwutsinda. Ati reka dutegereze ifirimbi ya nyuma. Nove Christ Van we yavuze ati mana yanje mfasha Ivory Coast ibikore irimwe ku busa. Niyigena Deco yavuze ati Ivory Coast we shall win, kuvuga Cote d'Ivoire turatsinda. Mu kanya gakurikira rero ifirimbi ya nyuma yavuze umukino uhera bagifise ubusa ku bundi. Mugabe Robert asa nuri karakurikirana iyi mikino y'igikombe cya Afrika cy'umupira w'amaguru umunota ku wundi, yavuze ati reka mbabwire ibintu bibaye hagati ya Côte d'Ivoire na Cameroon. Bagambaniye Republika Iharanira Demokarasi ya Congo, bakaba banganyije kugira RDC ivemo, mu gihe RDC yatsinze 3-1 cya Sierra Leone. Ati this is match fixing, no kuvuga ko babikoze babibona nkuko bivuze kugira ngo umugwi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo ukugwe mu mahiganwa. Turashimira rero ababandanye badushikiriza amakuru n'ivyumviro vyabo ku makuru atandukanye, imikino vyose tubashikiriza ku rubuga rwa internet no kuri site yacu ya www.radioyacu.com. Adresi yacu ya Facebook ndayibibutse ni Radio Yacu VOA. Murakoze.
Murakoze nawe Uriane. Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri mugoroba, ariko mbere ya Afrika tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Idi
muri aya makuru twabwiye ko Lieutenant Colonel Isaac Zida wari warigaruriye ubutegetsi muri Burkina Faso yatorewe kuba ministri w'intebe mushya w'agateganyo w'icyo gihugu. Ibaye nyuma yuko Michel Kafando wigeze kuba ministri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu arahiriye kuyobora by'agateganyo igihugu.
Twavuze kandi ko umutegetsi akorera ibanki y'isi yose yavuga kwikiza cha Ebola kitazogira ingaruka mbi cyane ku bihugu byo muri Afrika yo murengero ku vyerekeye ubutunzi, nk'uko byavyatangajwe imbere ngo kubera hakozwe utwigoro dukomeye two kugwanya icyo kiza.
Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahagurutse i Washington yerekeza mu ruzinduko rw'iminsi itanu ku mugabane w'Uburayi na Afrika. Umuyobozi mukuru muri Presidency ya Amerika yavuze ko Biden azagirana ibiganiro n'abayobozi mu gihugu cya Ukraine, aho biteganyijwe ko azagaragaza impungenge za Amerika ku ruhare rw'Uburusiya mu kubangamira amasezerano y'agahenge.
Inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye umunsi bigaruke ngaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma, hamwe na Aida Isa yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye kuri micro, ari kumwe na Frederic Nkundikije
nanjye Edirwema. Tubararike kandi ibiganiro byacu muzakurikira ejo mu gitondo guhera isaa 11:30. Mugire umugoroba mwiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.